Zambira, Zambirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Ndohaye mwiriwe nshuti bakunzi ba radio Inzamba gati kakawe nikaze mu makuru 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 yaranze indwi turiko turasozera turigerekezo rya 27 Ruma ibu 2022 Josephine Johnson Nzimana nije ndayabashikiriza kaze mwese. Aya makuru yaranze indwi tuyahere mu bijanye n'imigenderanire impande zose z'ubushikiranganji bw'ubutungane bw'u Rwanda n'u Burundi zirahuriza ko imibonano yabaye I Kigali mu Rwanda intumwa z'ibyo bihugu yavyaye icyizere cyo gutora umuti w'ikibazo cerekeye abantu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro cahuje ubwo bushikiranganji bubiri kuri uno wa gatanu bemeranije ko bagiye kubandanya baganira kuri ico kibazo. Inkuru tubaza Benyax Rakana.
Ni ntambwe ishimishije yarayitewe n'ibyo bihugu mu nzira yo gukura mu nzira ikibazo c'abarundi bahungiye mu Rwanda imbere y'uko bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Umushikiranganji w'u Burundi Domine Banyankimbona yasabye icese mugenzi we w'u Rwanda ko bokora bashira hamwe kugira ico kibazo ntigisubire kuba intambamye y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda.
Hari n'ibindi bimaze gukorwa bitari bike mu bijanye n'umutekano. Hari abakoze ibibi turabahanahana, hama natwe uno munsi nk'uko mubivuze tuje kuganira mu bijanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye gutuza inkozi z'ibibi cyane cyane mu guhana uwo wese yakoze ikibi, hama tubiganire nk'uko mwabivuze ibikorwa byo mu gisata cy'ubutungane cy'u Burundi n'u Rwanda bibe ibikorwa vyiza bifise ijambo mu makungu.
Abashiranganji babiri b'ubutungane b'ivyo bihugu barahuza ko ico kibazo kiri mu biriko birigwa. Mu gusozera uwo mubonano, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane w'u Rwanda yemeje ko inyishu iri mu minsi iri imbere kuko bagiye kubandanya bakiganirako.
Impande zombi kandi zaganiriye ku bufatanye mu bijyanye no guhanahana abakurikiranyweho ibyaha bakurikiranwa bari mu bihugu byombi. Ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi kuko baba baragerageje guhirika ubutegetsi I Burundi muri 2015, inama yasanze cyaragiye kiganirwaho n'inzego zitandukanye bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho. Inama yemeje kandi ko inama nk'izi zizakomeza mu rwego rwo kubaka ubufatanye burambye mu nzego z'ubutabera.
Twibutse ko ari iyindi ntambwe yarayitewe impande zibiri u Burundi n'u Rwanda bakaba bamaze gukorana mu bisata by'umutekano na gisirikare na cane cane mu guhanahana abagirizwa guhungabanya umutekano hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri.
Urakoze Benyax Rakana. Mu makuru yandi yaranze indwi, ikiganiro umukuru w'igihugu waherutse kugirana n'abarundi baba mu Bubiligi no mu bihugu bihana imbibe gikwiye gucishwa kuri televiziyo y'igihugu mwido nido kuko cari akamaro ku banyagihugu. Ivyo bikaba bisabwa n'umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu n'abanyororo APRODH. Ku kibazo naco cibohero rikuru rya Gitega ryahiye, Pierre Claver Mbonima avuga ko baronse akanya ko kwereka umukuru w'igihugu ko abanyororo bahaguye ari benshi gusumbya ibitigiri vyashikirijwe kandi ko byari ngombwa ko bahambanwa iteka. Kurikira Pierre Claver Mbonima.
Ku kibazo cya kabiri nari nzi yuko agikarira kama banza kumutegura nyakubahwa perezida niwe ndazi yuko mukunda gushavura. Ni hari ibibazo bimwe bimwe bitaryohera amatwi, nico gituma nagomba uze kunyihanganira. Niko kari icyo kibazo sinogica iruhande kandi kikavuye mu mutwi wanje, nagitumwe n'abanyagihugu n'abantu bababaye babuze ababo babahuburira mu ibohero rya Gitega. Nawe rero ntibantumye nize kurira imbere yawe, ni kujya wagiye kurira imbere y'abanyagihugu bintu biri kumwe nawe mu butungane. Abanyagihugu bagucumye none rero marira uyakiye na yabo banyagihugu yabo bantu babuze ababo. None ikibazo cyanjye ni iki? Ibohero rya Gitega ryahiye hahira y'abanyororo batari bake. Mwaremeje abanyororo 126 itegera cyari kigura 318 mugabo rero gushikura amakuru tuyoya abantu batwituba bari bafise ababo bafungiwe muri iryo bohero ni benshi cyane. Ubu yo bavuga yuko batazi abo bantu baho ko bamwe bapfuye abandi batapfuye. Abapfuye nabo iyo bahambwe ngo nabo bazi, none yakubaha perezida twagomba muco ni kandi burya rero ngasaba yuko nabo bantu yaho bapfuye bari guhambana iteka ahubwo rero nasaba televiziyo nasiyonali uko niyo yari ari yonyine bari batwaca amatelefoni nange yashe telefoni yuko ibyavugiwe hajya kugira abahungu c'abarundi si bibi kandi ni byiza biri bubaka yuko mu bicisha abanyagihugu bakabyumva abo tugoca tubona yuko atakintu bari kubahisha kuko iki kijambo byabwiwe umukuru w'igihugu uri kuri iki gihugu.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanaka mu mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya amakuru makuru yaranzindwi kuri Radio Inzamba gushika kugenekezo rya 14 y'uno mwaka niyo tariki ntarengwa yahawe abagendesha amapikipiki amakinga n'amamoto bita bajaji kutazosubira kwinjira hagati mu gisagara cya Bujumbura. Iyo ngingo ikaba yafashwe kuri wa gatatu uheze munamushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirekobuca yagiranye n'abarongoye igisagara cya Bujumbura ngo mu ntumbero yo kugabanya impanuka ku mabarabara.
Icyo ngira nongereko nani kibayo nani gitahayo iyo zone yose twavuze ndabigarutse ko iyo yose yindani kugimeze nta motitahayo abajaji tahayo atigata muri iyo zone kujya bayiderimisa imoto tubonayo ni moto y'igipolisi ni moto ifite plaque ya leta gusa nta kinga dusubira kubona muri iyo zone yose. None ivyo tuzoba twabisize mu ngiro gushika ryari nababwiye guhereje ko mugiye gusigura gushika ku itariki 10 z'ukwa gatatu itariki 11 azoba ari kwa kane ibyo byuma byose ntacyo dushaka kubona muri iyo zone yaba ari amasosiyete yaba ari amaki nta na kimwe tutubona mwahindani ngo jewe nkorera ngo sosiyete yo transport ngo telekomunikasiyo wapi ngo jewe n'umujurunaliste ntihagire n'ubuhirahira ngo ashyiremo baje ngo yatanze baje ngo umuntu afite muri iyo zone nta egisepsiyo nta n'imwe ni kuri twese nta mwana n'ikinono.
Bamwe mu bunguruza abantu hamwe na beneyo bavuganye na Radio Inzamba kuri wa kane bamenyesha ko iyo ngingo yafashe ugihuti abari batunzwe nako kazi ko kunguruza abantu bo bakaba batabona uko bagiye kubaho. Tubumviritse
ni kuri iyo ngingo ntabwo twayakiriye neza na gato kuko igihe dufatira amaboko imugongo abantu twagerageza kwiyungunganya n'ubuzi bwarabutse nta buzi buhari nko for example nyine yaba gufata kredi ngura bajaje tibiri ngura na moto tibiri ibyo niyo bintungiye umuryango nibyo binsomeshereza abana. Ubu rero ibyo byose nta kintu na kimwe bikimariye ni kuri iyo ngingije imbohe y'amaboko imugongo
abantu twari dusanzwe dukoresha amamoto n'amabajaje raje imirongo ibiri muri centre ville parking y'amabisi hari abantu benshi n'izo moto byari zisanzwe zikora nayo mabaja yari asanzwe akora aba bantu rero bahora bagendera kuri ayo mabisi ayo mabajaje bagiye kuza gutanga ya mirongo n'amabisi aracyari ya yandi ni ukuvuga ko ikibazo cyo kwiyunguruza kigiye kuba ikibazo kigoye cyane. Iyo ngingo ije ikandamiza abanyagihugu
nabwo mu gahunda nubwo ko nakubiswe n'inkubahuko numvise ingingo yo kubuza amakinga amamoto na cyaci gukorera mu gisagara cya Bujumbura. Ibyo onye ni ingingo ya gatoro itorohereza umunyagihugu muto muto narijya tuba dusanzwe turi mu gihugu gikenye ubukene butwugarije ibiciro by'ibiribwa byaradutse ibitoro byarabutse ibintu byose byose ubuzima bw'ibihugu bugoye nubwo turebe turibaza tugiye kuba abandi ubwo bafata ingingo ntibaheze ngo barabe ngo biyumvire ku munyagihugu muto muto ni ingingo ya gahotoro ni ingingo isubizwa inyuma abatiko baratera imbere.
Iyo ngingo rero yo kubuza pikipiki amakinga n'amamoto bita bajaji kwinjira mu gisagara hagati cha Bujumbura ngo ninabanduka nkuko byacikirijwe kuri wa kane n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gihe yariko arishura kubibazo by'abashinga amateka mu gusozera aya makuru abarongoye abarundi babe bareka kwiriza ngo mashiramwe ya leta abandanya homba bamaze imyaka 16 aribo bahombya byashikirijwe n'umuhari mape Burundi buhire inyuma yaho urongoye umugambwe Sende David de Reverien kwiyo abajije ingene ihinguriro sosumo ribandanya rihomba hari kuri uyu wa kane mu gisabisho catunganijwe n'umugambwe CNDD FDD kubwa Libera nyumashara kandi umuvugizi w'uyu muhari abategetsi b'igihugu nibo bigaruriye ishyirahamwe sosumo mu kudandaza isukari nta buryo bigeze baha iryo shyirahamwe kugira rinagugwe inkuru tubaza Diane nkuru nziza
Deveriano ndikuriyo aramutswe umugambwe CNDD FDD amenyesha ko ikibazo cyo gusanura ihinguriro ry'isukari sosumo kimaze imyaka irenga 10 kicigwa ariko ntikije mu ngiro ngo natahura ingene umwimbo ubandanye usubira inyuma
isukari sosumo yabigeze gushika ku itoni 2026 ubu buyimbura 2016 umva ni marshalie 2010 z'amatoni bibuze kuyitwara kuyimburira none byagenze gute aho kumuduga kumumanuka ndo nkinguro ryabaye nk'umuntu rirakura rigasaza niko ni bivuga ori nkinguro ryateza gukura rigakura rikaguma rikura rikabyara n'irindi
kubwa Libera ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi buhire abarongoye Burundi ngo nibareke kwiriza ngo nibo babigaruriye ishirahamwe sosumo mu kudada isukari bibagira haguha uburyo iryo shirahamwe kugira ngo rinagugwe
iyo society ifise ingorane kubera abategetsi barongoye Burundi barayigaruriye nibo badandaza isukari ikindi ntibigeze bakuburyo iyo society ko kwinagura igitangaje abo bariko barayihombesha nibo bariko baririsha ejo abarundi nibaze batangare iyo societe ihombye Burundi kugira gurishwe igiciro gito cane abo bariko baririsha nibo bazoyigurisha bakongera bakayigura
uburongo uyu mugambwe CNDD FDD Reveriano ndikuriyo ivyo akaba yabishikirije mu gisabisho catunganijwe n'uyo mugambwe kuri uyu wa kane
arakeneye igihe inkuru nziza ningaduce dusozera makuru yaranze iyi ndwi kuri radio nzama gatsi kawe mwakoze mwebwe mwayakurikiye Josephine Johnson Ngundimana na yabashikirije ndabifurije amahoro iwanyu no mubanyu naho utaha
yiyi nzamba
nzambira samirana
amakuru yaranze none